Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Alisa Kimana.
Turabaye ikaze ntute bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murano makuru twabateguriye kuri rino genekezo rya 13 ndamukiza umwaka w'2023 ayo twabateguriye kuri uyu wa kane ahagaze kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Abigisha bo ku ishuri ryisumbuye rya Ukeye riri muri komine Kibago basaba umuco ku kibazo cyo mu mwaka wa gatatu w'ubuhinga, bavuga ko caranzwemo ubusuma bwa bwakozwe n'ubujejwe ibyigwa kuri iryo shure. Atari uko abo bigisha ngo ntibazotanga amanota yo mu gice cya kabiri. Amakomine 11 niyamaze kuronswa ubuhinga mu mugambi mushasha wo gukoresha amakarata ndangamuntu akozwe mu buhinga bwa none mu Burundi. Byavuzwe na Martin Nyeretse, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, ari kuri uyu wa kane mu nama yahuje ubwo bushikiranganji hamwe n'ishami rya ONU rijerwa iterambere ariryo PNUD. Imyidogo nayo ni myinshi ku bihereza ibinyobwa bya Brarudi mu ntara ya Muyinga. Ni mu gihe abadandaza ibyo binyobwa birimo umwambiro ngo bishirira ko amafaranga bashatse ku biciro bizwi n'amategeko. Aya n'ayandi ni mu kanyisase kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Mejeje kubabwira umugambi wo gukoresha amakarata ndangamuntu akozwe mu buhinga bwa none mu Burundi uriko urategurwa. Byashikirijwe na Martin Nyeretse, umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, hari kuri wa kane mu nama yahuje ubwo bushikiranganji na PNUD ishami rya ONU rijejwe iterambere. Akaba yamenyesheje ko amakomune 11 amaze kuronswa ubwo buhinga bwa none mu bijanywe n'impapuro zimwe zimwe za nkenerwa, bizeye no kuzobandanya no mu zindi zisigaye. Tumukurikire.
Twabitanguye mu makomune 11 kandi biko biragenda neza. Twumvikanye ko mu ndwiza ntidukorere ku maraporo igihe ariko ndavuga ntidukorere ku maraporo yanditse gusa abadusha bajayo bo muri abaserukira ishyirahamwe PNUD, abaserukira ubushikiranganji, eka n'abaserukira ishyirahamwe Societe yadufashije kugira logiciel iri kuyadufasha ibyo byanditse ku ndangamuntu ajya ama attestation atandukanye. Ku bijyanye kandi twasanze biko bigenda neza, keretse gusa ko hari ikibazo kimwe twasanze henshi dukoresha ibyo bita connection kugira uje ku buhinga ngurukana bumenyi kuko turiko turakora ubu muri ayo makomine novuga pilote twatanguriye ko ni ukuvuga ko umuntu bamwanditse muri leta civile Bujumbura ashaka tubibona, ni ukuvuga nta kwihenda kujamo ubu uwo bafuse yitabye Imana uko nyine Maria Jibaye uko nyine tubona kuri uwo mwanya nyine. Rero icyo twabonye ni uko hari ikibazo kijyanye na mafibre optique hari ikibazo ko ntitwashonse kunkwirisha tubiri amakomine yose dushyiramo fibre optique mugabo turiko turaba icyo twokora mugabo ntango ni nziza muri ayo makomine 11 ntango ni nziza biraboneka yuko turiko turatera imbere muri icyo gisata. Kwanza twariko turavuga ko turaba mu minsi iza aho twokora uburyo kugira n'andi makomine tutaratangura amaese dutangure naho nyine kandi birashoboka na byo nyine. Ibijyanye na karata karanga muntu nako nyine ndabyo nyine twabigarutse ko kuko hariho ibyo tumaze gukora bitari bike kandi geze imbere geke imbere twaragize rogisiyeri murabizi nari nabibabwiye. Ubu rero tuko turarondera uburyo tuvugane nako nyine turondera ibikoresho ibyo bita ekipema bize kudufasha kuzikora mubwo imbere yaho twumvikanye ko tubanza kurungika abantu bo mu bushikiranganji bagende kuraba mu bindi bihugu kungene bigenda kuko hari ibyirizwa turiko turategura byo gukingira ko iyo karata karanga muntu.
Mu gisata c'indero naho harabandanya kuvugwa ubusumwa bw'ibibazo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba. abigisha bo kwishure ryisungwe rya bukeye riri muri commune Kibago basaba umuco ku kibazo cyo mu mwaka wa gatatu w'ubuhinga bavuga ko caranzwemwo ubusuma ubwo bwakozwe n'umujejwe ivyigwa kuri iryo shure abo barimo bagabisha kuzohamba badatanga amanota y'igice cya kabiri ari hamwe wa matohoza tokorwa inkuru tubaza mwenzi wacu Olivia Gakima
ubwo busuma buvugwa mu cigwa cashimi cyo mu mwaka wa gatatu mu gisata cy'ubuhinga nkuko byibonekeza mu kete gyanditswe n'abigisha bo kuri iryo shure bahaye umuyobozi abo bigisha basaba ko umuco woja habona inyuma yabo havugiwe ko ico kibazo cibwe aho barasigura ko bamaze iminsi babyumva nk'ibihuha mu gihe hadonwa ku rutoke ku muyobozi w'ivyigwa kuri iryo shure ko ico kibazo yoba yagihaye umwigeme yiga kuri iryo shure bafitaniye ubucuti n'abaraheza gitangiza bagenzi we abo bigisha bavuga ko bavuye batangura kubona ibimenyetso ko cibwe kuko umuyobozi yavuye afata ingingo yo gusubiza mico kibazo kwigenekezo rya kanenda mukiza mu gihe cyari cyakoranye n'ibindi bibazo kwa 27 ntwara nti ivyo umuyobozi ngo akaba yafashe ingingo yongera afuta n'ibibazo bindi byari byaratanzwe mu ishure bimo bita interrogation kuko wajejwe ivyigwa ari nawe asanzwe yigisha ico cigwa icatangaje abo bigisha ngo izo ngingo zose zifatwa atana kimwe bazi muri ubwo rwandiko rwatewe ku mukono n'abigisha bose bakaba bamenyesha ko batazotanga amanota y'igice cya kabiri batamenye ukuri kuri ubwo busuma ivyo biruko mu gihe no muri commune Nyanzarake ubusuma nk'ubwo bwavuzwe ku mashuri atandukanye aho naho ni havugwa ubusuma bwakozwe n'abayobozi hamwe n'abigisha bakurira abandi kuko ibibazo byinshi byafatanwe abana babo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ho bakaba bavuga ko ivyo bifatwa nk'ibihuha kuko atacegeranyo barabironkera
arakoze Olivia Gakima inkuru iciye ku masonga imiliyoni zirenga 36 z'amafaranga y'amarundi niyo yibwe ku munsi wa mbere w'inondwi mu kigega cy'iterambere ry'abanyagihugu FADECO Microfinance ishami ryo muri commune Giteranye mu ntara ya Muyinga ngo nuwararongoye ishami rya FADECO aho nyene mu giteranyi azwi ku izina rya Poncier Havugimana ngo afatanije n'umunyabigega nk'uko amakuru aba mu ntwaro aho mu giteranyi bimenyesha Havugimana ngo akaba yaciye ahunga asiga muhira iwe ipikipiki y'akazi n'imfunguruzo z'isandugu ntamenwa ayo makuru akemeza ko igipolisi cyamaze guta muri yomi umunyabigega kikaba kiriko kirarondera Poncier Havugimana tukiraho nyene mu ntara ya Muyinga amafaranga ari hagati y'amajana 200 n'amajana 800 ngo niyo abadandaza b'ibinyobwa bya Brarudi biyongera ko ku biciro bizwi n'amategeko y'ibinyobwa byambiye n'ibitambiye mu ntara ya Muyinga ibyo biciro birababaza abaguzi muri iyo ntara bakabyagiriza bamwe mu badandaza bihaye uburenganzira bwo kwishingira ibiciro abaguzi barasaba bashimitse abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi kugira ngo basubize abadandaza ku murongo n'inkuru tubaza Anne Majestin Barenga
haraciye iminsi itatu abacuruza ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi nka Musteri ifite amasantilitiro 65 Primus ifite amasantilitiro 72 n'ifanta bakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bikitse mu kiza kubera ubukene bw'ibyo binyobwa baduza ibiciro ku rugero rurenze cyane nk'uko bishikirizwa n'abaguzi bamwe bamwe icupa rya Musteri ndende ryahora rigurwa amahera 2500 mu bunywero busanzwe ubu rigurishwa amahera 3000 canke arenga nayo Primus nini yaguwa amafaranga 17,700 ubigeze ku mafaranga 2500 ifana yahora igurwa amafaranga 1000 uno munsi ikabigurishwa hagati y'amafaranga 12,200 n'2,300 nk'uko abaguzi bamwe bamwe babyemeza abadandaza bakabaduza ibyo biciro ngo kubera ibyo binyobwa babironka ari bike bamwe mbere bagahitamo guca babiranguza ku badandaza bakorera ku misozi aho icupa rya Musteri canke Primus ryongega ko igiciro gisanzwe kizi n'amategeko amahera arenga 1,000 ingendo y'abadandaza ikaba itangaza abaguzi kuko naho ibyo binyobwa byo babikenye ishyamwe Brarudi ritaduga ibiciro abaguzi bagatangazwa n'agacere k'abarongoye intwaro pe n'abajeje igipolisi mu gihe abanyagihugu bariko bibwa ku mugaragaro abaguzi bagasaba abajeje inzego gukurikirana hafi icyo kibazo mu kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta nk'uko bahora babigenza uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwagerageje guhamagara mu standere wa commune Muyinga Amede Misago kugira twumve icyo bo bariko barakora mu gucungera ibyo biciro ariko ntiyitabye telefone yiwe
Ale majeste barenga nawe turagushimiye tumira mate mukanya makuru arabandanya kuri radio Inzamba.
Inzamba
igihugu kibanye cyo Rwanda kiriko citegurira kwandikisha ibyibutso by'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri UNESCO. Ibyo bimenyeshwa n'umushikiranganje w'ubumwe Dr. Bizimana Jean Damascene. Ebimenyesheje igihe hasozwa kuri uno wa kane indwi yo kugandarira bahitanywe n'ako gahomera bunwa kakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane. Ku bwa Dr. Bizimana Jean Damascene, ngo ivyo vyibutso byanditswe muri UNESCO ngo bizofasha kumenyekanisha kurusha ivyayo mabi kugira ngo nibizosubire gukorwa ku isi. Tumwumvirize.
U Rwanda rufite umushinga wo kwandikisha inzibutso zimwe mu murage w'isi wa UNESCO, inzibutso za Nyamata, Murambi, Bisesero na Gisozi. Turasaba rero yuko ibihugu bishyigikira uwo mushinga, kuko inzibutso nizijya mu murage w'isi bizafasha ko amateka Jenoside yakorewe Abatutsi amenyekana kurushaho, akigishwa amahanga, akavanamo isomo kugira ngo urubyiruko rw'ubu ngubu n'abana bazavuka bazavana isomo muri ayo mateka hagamijwe kwirinda ko za Jenoside zaba ahandi. Kuko icyo twifuza ni uko ubuzima burindwa, hakabaho amahoro ku isi n'umutekano urambye.
Ku bwa Karoli Mukasi yahozarongoye umuganga w'adasigana Iprona, Abarundi ngo bakwiye kuhakura icigwa ko umugambwe wubakiye ku byiyumviro by'amacakubiri n'iby'ihonyabwoko ukwiye gucibwa mu makungu na cane cane mu Burundi. Tumwumvirize.
Icyo navuga nuko ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda iri bariko baribuka ryabaye hashize amezi atandatu mu Burundi, iryo shana naryo nyine rikotswe kandi abakoze ihonyabwoko mu Burundi mu nyuma bagiye guterera ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, inzego z'igihugu mu Burundi ntizatabaye, n'uwagerageje kugira ngo agire icyo akora kugira ngo akize Abarundi baramuvunye inkokora cyane yararuboye. Icya gatatu, ikibanza cy'abakora ihonyabwoko ni imbere y'amategeko, si ku butegetsi, si mu nzego z'igihugu mu buryo ubwo aribwo bwose. Icya kane, navuga rero ko mu ncamake mu Burundi twamenje ku masezerano mpuzamakungu agwanya rasisme, akagwanya n'ihonyabwoko. Twaramenje kandi ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, twaramenje ku masezerano yo muri aka karere ya Lusaka avuga yuko abakoze ihonyabwoko uhereye kuri CNDD nabo basangiye ideoloji ategerezwa kuja imbere ya sentare atakibanza bafise mu nzego z'igihugu no mu butegetsi. Hanyuma navuga nuko imigambwe yatoranye rasisme na jenoside canke yarikoze canke irishishikira itegerezwa gucibwa mu bihugu byose, niko amasezerano yo ku isi yose abivuga. Ibyo byabaye mu Budagi, ibyo byabaye mu Rwanda. Ibyo ntibibuza ko Abahutu n'Abatutsi abandanya akora politiki.
Nino kuri iryo jwi rya Karoli Mukasi yahoze arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona, turangirije ko ano makuru twabateguriye. Ndashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi. Bagenzi banje bayateguye ndabashimiye cyane. Arisa Kimana mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye. Naho butaha.